Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi. Niyadirwa mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo nanje ndabaramukije kandi ndabayikaze mu makuru yacu.
Ndakeka ko rero ko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo kuba aha ngaha, yaba ari ukumvisha Jacob Zuma kwegura, yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya, uretse ko ntabikeka, ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka.
Uwo ni umunyarwanda Joseph Twahirwa utuye mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo, aravuga ku bibazo byugarije ishyaka ANC riri ku butegetsi.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yanebaguye bikomeye cyane umugambi wa perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza wo guhindura ibwirizwa shingiro mu bishobora gutuma aguma ku butegetsi mu kindi kiringo cy'imyaka 10 cyangwa irenga. Umwe za Amerika Donald Trump yakiye neza ivyuko imirimo ya leta ishobora kugagwa hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzo z'amateka bitoshigikira imigambi yiwe yo gutunganya gushasha ivyerekeye abimukira.
Uyu munsi abimukira magana bakoze imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israeli yo kwamagana icyemezo cya Israeli cyo kwirukana impunzi z'abanyafrika. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi abimukira amagana bakoze imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Israheli yo kwamagana icyemezo cya Israheli cyo kwirukana impunzi z'abanyafrika. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa muri Israheli avuga ko bamwe mu bimukira bari bitwaje ibyapa byanditsweho amagambo ashyira mu majwi u Rwanda no kurusaba kutemera kwakira abimukira. Amwe muri ayo magambo aragira ati Kagame ntabwo turi ibigurishwa. Umunya Eritrea Thomas w'imyaka 29 umaze igihe cy'amezi 11 afungiye ahitwa Holod yasabye leta y'u Rwanda kudashyira umukono ku masezerano na guverinoma ya Israheli yo kwakira izo mpunzi. Yagize ati aho koherezwa mu Rwanda nzemera gufungwa. Ku cyumweru ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bya Israheli byatangiye guha impapuro z'integuza impunzi zigizwe n'abanyeritereya n'abanyasudani. Ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa gatatu, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Israheli Ariye Deri yamaganye amakuru avuga ko izo mpunzi zizahura n'ibibazo ubwo zizaba zoherejwe mu kindi gihugu kitari icyo zikomokamo. U Rwanda rukomeje guhakana ko rwasinyanye amasezerano y'ibanga na Israheli yo kwakira abimukira abanyafrika. Indi myigaragambyo kuri za ambasade z'u Rwanda yo gusaba ko u Rwanda rutakwakira abimukira yari iteganyijwe mu yindi mijyi irenga 15 ku migabane y'Uburayi, Aziya na Amerika ya Ruguru.
Konkuru yerekeye Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yanebaguye bikomeye umugambi wa perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu bishobora gutuma aguma ku butegetsi mu kindi kiringo cy'imyaka 10 cyangwa irenga. Ivyo byatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse no munsi kwa gatatu. Itangaje ko abari mu migwi y'abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharana inyungu za politike mu Burundi bategereza kugira uruhara ku ngingo iyo ari yo yose igendewe guhindura ibwirizwa nshingiro. Ivyo kugira ntibitume haba iyindi ntambara mu gihugu. Muri raporo yashikirije urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres amenyesha ko ari uburenganzira bw'igihugu cigenga bwo guhindura ibwirizwa nshingiro. Yamara avuga ko igikorwa gikomeye nk'icyo giterezwa kugigwamo uruhara n'abanyepolitike bose bashobotse kandi bikaba mu buryo bwumvikanywe ko. Biteganyijwe ko urwego rwa ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ruganira ku cegeranyo cy'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri.
Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugira ibiganiro na Vice Perezida Cyril Ramaphosa byatumye benshi bibaza ko yaba ari mu nzira zo kwegura ku butegetsi. Ramaphosa watorewe kuyobora ishyaka riri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka ushize yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro kandi byubaka na Perezida Zuma. yavuze ko mu minsi itari ya kure bazabagejeje ku gihugu imyanzuro y'ibyo biganiro. Zuma w'imyaka 75 amaze imyaka 9 ayoboye igihugu. Benshi bemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa no gusubiza ubukungu bw'igihugu inyuma.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Kuyindi nkuru ijanye yangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Donald Trump yakiye neza ivyo ku mirimo ya leta ishobora kugwanya kugagwa muri antunga hamwe inama shinga mateka na nkenguzo za mateka bitoshigikira mu mugambi wiwe ugutunganya gushasha ivyerekeye abimukira. President Trump yatangaje ko yoba ari intambwe kwiri. Ivyo President Trump yabitangaje ku munsi wa kabiri igihe yari kabonana n'abajejwe kubahiriza amategeko. President Trump yarashimikiye akatari gake kuvyaha bikogwa n'abimukira igihe cyose yari kavuga kuvyerekeye gutunganya gushasha ivyerekeye abimukira. Itangaje ko badahinduye amategeko yerekeye abimukira ubugizi bwa nabi bakora buzobandanya bwiyongera. Itangaje ko ivyo bitabaye bazokugara imirimo ya leta. Akama ka President Trump kugara imirimo ya leta kabaye mu gihe bitekanjwe ku mugambi w'ikiringo gito utegekanya amafaranga leta ikoresha urangira ejo kwa kane igihe cy'isaha 6 zo mwijoro. Imirimo ya leta yarubugawe mu kiringo cy'iminsi 3 hagati mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Bwari bubaye bwa mbere imirimo ya leta yugagwa kuva mu mwaka w'2013.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Wahoze ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Benedigito wa 16 aravuga ko arimo gusoza urugendo rwe ku isi. Mu rwandiko yanditse rwasohotse mu kinyamakuru cyo mu Butaliyani, Benedigito wa 16 yanditse ko ari mu minsi ya nyuma y'umutambagiro ugana imuhira. Muri urwo rwandiko yashimye cyane abamwandikiye ubutumwa bamwifuriza isabukuru y'imyaka 5 amaze asezeye ku ntebe y'ubutungane. Yagize ati "Biranshimisha iyo abantu banditse bashaka kumenya uko mbayeho muri iyi minsi ya ya nyuma ku isi." Kuva yeguye uyu mukambwe w'imyaka 90 wabaye umushumba mukuru wa Kiliziya mu gihe cy'imyaka 7 yibera i Vatikani. Abamuba hafi bavuga ko nubwo afite ikibazo cyo gutambuka mu mutwe we hagikora neza.
Tugaruke muri Afrika ho Morgan Changira umunyepolitika atavuga rumwe na leta ya Zimbabwe yagenye Nelson Chamisa kuba umuyobozi w'agateganyo w'umugambwe Movement for Democratic Change mu mfunyapfunyo MDC. Abategetsi b'umugambwe MDC batangaje ko Chamisa umwe mu vyegera bitatu vy'umuyobozi wa mugambwe azorangura amabanga y'ukuyobora uwo mugambwe gushika Changira yagarutse mu gihugu avuye kwivuza kanseri muri Afrika y'Epfo. Abategetsi b'umugambwe MDC bavuga ko ibindi vyegera bibiri vy'umuyobozi uwo mugambwe nabo nyene bari muri Afrika y'Epfo. Morgan Changira muri kigiye afise imyaka 65 yatangaje ko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze w'2017 afise indwara ya kanseri. Iyindi nkuru yerekeye Afrika, umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympic OIC Thomas Bash yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko akarere ka Afrika gashobora kuzokwakira inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cici mu buzoba bubaye ubwa mbere mu mwaka w'2032. Ivyo yabitangaje nyuma yo kwishyirahamwe OIC ryemeje imigambi yo guha karyo akarere ka Afrika kukwakira inkino mpuzamakungu za Olympic zigiriza kane z'abakiri bato zizoba mu mwaka w'2022. Umuyobozi w'ishyirahamwe OIC Thomas Bash yizeye ko izo nkino z'abakiri bato zizotuma kimwe mu bihugu byo muri Afrika gishikiriza imigambi yo kwakira inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka w'2032 cyangwa mu mwaka w'2036.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Miguna Miguna yaraye yirukanywe mu gihugu asubizwa muri Canada aho asanzwe atuye. Leta ya Kenya iramushinja guhemuka kuko ari mubarahije Raila Odinga uyoboye ihuriro NASA. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Miguna Miguna yurijwe indege ya kompanyi ya KLM muri Nairobi saa 6 z'ijoro yerekeza ya Amsterdam mu Burundi imbere yo kubandanya aja muri Canada. Kuri uyu wa kabiri vyabitekanijwe kwa janwe imbere y'umucamanza ariko ntivyakozwe gutyo. naho yashikanywe muri sentare ntiyajanywe imbere y'umucamanza ngo yisigure mwijoro niho leta ibikishije kubushikanganje bw'intware hagati mu gihugu yemeza ko afashwe icyemezo cyo kurungika miguna miguna muri Canada leta imwagiriza ko yihakanye ubwenye gihugu bwa Kenya ahitamo bwa Canada aho yasaba passport nshasha ya Canada ku itariki ya 16 ukwezi kwa gatandatu mu 2017 ariko ntiyigera asubira gusaba ubwenye gihugu bwa Kenya abikishije mu nzira zizwi n'amategeko Kurubuga rwa Twitter rw'ibinyamakuru vya leta kuri uyu wa kabiri mwijoro banditse bati miguna miguna subijwe muhira sentare yasavye ko arekurwa none umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu yumviye amategeko arenza kana muri hitike y'indege mutahani muhiriwe ariko bamwe abanyamategeko bo muri Kenya bemeza ko insiguro ya leta idafashe na gato kuko miguna miguna asanzwe afise abavyeyi b'abanyakenya bakavuga ko bitari bikenewe ko arinda gusubira gusaba ubwenye bw'igihugu bwaho yavukiye Kuruyu wa kabiri bamwe mu bashingwa manza baroye ku rukiko rw'ikirenga kurusaba gufata ingingo yo kumugarukana ubona ko nawe asanzwe ari umwe muri bo umushingwa manza Mutura Kironzo Junior ni umwe muri bo aha yari imbere y'umukuru w'urwo rukiko
Mr. Miguna Miguna, my lord, was cleared to contest as a governor in Nairobi.
Agira ati, Miguna Miguna nyakubahwa yari yemerewe kwitoza ku giti cy'umukuru w'igisagara cya Nairobi, yitunzwe ingingo ya 99 y'ibwirizwa nshingiro. Ntiyari kwemererwa adafite ubwenegihugu bwa Kenya. Ntiyari babonye ko atari umwenegihugu. Ibi byose ni urwitwazo rwo kutaza imbere yanyu. Mutegerezwa kubyanka kuko yaba umunyakenya cyangwa uwundi muntu imbere yo kwirukanwa, abanza guca mu ruki. Nikubwizwa nshingiro yivuga niba hatigeze imanza za ngonda gondo uyu munsi no muri kahitse insiguro yazo nyayo ni Luka Kimaru umukuru w'urukiko rw'ikirenga yafashe icyemezo cyo guhamagaza abategetsi bafashe ingingo yo kwirukana miguna miguna bategerezwa kugira indahiro izokwemerwa mu butungane nk'ivyagirije
The director of immigration major general Gordon Kihalangwa must swear an affidavit to indicate under what circumstances
umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe imbibe general Gordon Kiharangwa ategerezwa kurahira avuga igituma yaretse bagatwara umuntu sentare yari yasabye ko arekurwa iyo ndahiri itegerezwa kuba yadushikiriye kuwa munani ukwezi Joseph Boynet nawe umuyobozi mukuru wa polisi na George Kinoti atwara igipolisi kijejwe amatohoza bategerezwa kurahira berekane ikibuza badahanwa mu kutubaha ingingo y'uru rukiko basabwe kwiyizira ubwabo imbere y'uru rukiko kuwa 15 kukwezi isaha 3 z'agatondo
in person before this court on 14th February 2018 at 9 a.m.
Maitre Mutura nawe yibukije ikindi kintu cyamukoze ku mutima
More importantly, my lord, I'm glad that I'm appearing before you today.
Ikomeye kurusha nyakubahwa ndahimbawe kuza imbere yawe uyu munsi. Kuko 2008 uwitwa Muhammed Sirat nawe yarirukanywe urubanza rutaracibwa nyakubahwa warabihagaritse. Iyo mfura yahavuye umushingamateka ariko leta ya Kenya yari yavuze ko ari igicibwa ku butaka bwayo. Ibyo ntabwo bitaniye n'ibyashikiye miguna miguna. Miguna miguna yari hagaritswe mu ijoro ryo kuwa kane rishiri wa gatanu w'indwi heze agifatwa leta yamwagirije kuba ku isonga ry'umuhari w'abagumutsi urwanya leta NRM National Resistance Movement kandi ko yiyise umujenerali wawo ikindi yakurikiranwako nuko yoba yari yemereye ko ari we yarahije Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya kuwa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2018 Inyuma y'umunsi umwe gusa Odinga yimitse uwundi mugabo TJ Kajwana umucamanza w'umukiko rw'ikirenga yamurahije yari yahagaritswe n'igipolisi yaraye umunsi umwe gusa mu gasho arekurwa banje kuri hadabu y'amadolari 500 y'Abanyamerika Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru imyidogo ni myinshi kubihereza kinyobwa Primus santilitiro 72 mu gisagara cha Bujumbura kuko kuva aho kidogerizwe ibiciro kitarasubira kuboneka abadandaza ico kinyobwa bo bavuga ko bakora bahomba kuko ari cyo cabazanira abagura benshi mu ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi bavuga ko habaye ingorane y'amacupa basaba abihereza ico kinyobwa kuba barihereza Primus santilitiro 50 ngo kuko ari cyo kimwe niyo ikenye byinshi kuri iyo nkuru tubibaze umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Raymond Nzimana
Naha makaziye y'ibinyobwa bya Brarudi aterugwa haba ku madepo canke mu bubare butandukanye henshi mu gisagara cha Bujumbura usanga ataka inyobwa cha Primus santilitiro 72 kiba kirimwo ikinyobwa kizwi ku izina Gikieri kandi benshi bavuga ko gikundwa na benshi abadandaza bo bemeza ko aragahombo kuko ico kinyobwa cyabazanira abaguzi benshi
tubabadandaza batoya Primus niyo nico kinyogwa cyane cyo gisoka cyane paraporo izindi zose uje wese akubaza Primus meme naho usanga yunguka make irasoka cyane ugasanga urose ngene uriha inzu y'abandi nawe ukara ngene wibeshaho ngene uburi hishye umukozi byose nuko nyine
jico mbona nimba bihari niba bisohore kuko ntitumenya ko biriyo cyangwa bitari nimba bitariyo naho navyo nyene bavuga ingorane barabe ngene ivyo biheri byasohoka kuko nivyo bisanzwe nico kinyobwa ca mbere nazo ko cuba kinyobwa mu Burundi
ico kinyobwa cyatanguye gukena ku wa mbere ukwezi kwa kabiri 2018 cyatumye abacihereza bihereza izindi nyobwa abani bamwe twasanze mu kirabo c'ikigo kiratiro mise viva bemera kunywa ico batahora banywa
nta yindi opsihari nta kiheri na hato igihari nta kiheri gihari mahewe
nta kone bapfa kuzana basho
none habuze ipajere go ubuzi biharagara y'imikubi bugace habuze kiheri kinini tugire gute gaye uraje gatoto
none bajo ni kiheri n'icyo kimwe
none lega
no simple move
ndugire ne lega hagupfuno musi opejo
mugihe ku madepo twaciye ko bemeza kwico kinyobwa bagisavye bahabwa ibitangana nivyo bahora baronka nkwahora asaba ikazijana 50 ubaronswa izitarenga 50 ivyo bigatuma nabo batanga bike kuba barangurako mwihinguriro y'ibinyobwa Blarudi bemeza ko ikibazo bakizi Remishimire Imana umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru muri iryo hinguriro avuga ko habaye ubukene bw'ibidaje
ku ngingo ya gatanu baravuga yuko Blarudi idugira igiciro kugira ngo ishobore kuronka amambaraje cyangwa se ajya amacupa yo gushyiramo asanzwe ari make muri stoke yacu. Iryo tangazo rero ryabaye kigenekerezo rya mbere ruhuhuma uno munsi turi kigenekerezo gindwe no kuvuga ko ntiharagera igihe dushobora kwegeranya uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gonka ayo mambaraje cyangwa se ayo macupa y'amasantilitiro 72.
Naho yemeza ko icyo kibazo kiriko kiratorerwa inyishu byihuta kuneza bihereza ico kinyobwa. Uyo muhanuzi asaba abanywanye b'ico kinyobwa kuba barihereza Primus ya santilitiro 50 mu kurindira ko ico kibazo gitorerwa umuti.
Ibutse abari ko baratwumviriza yuko ijya Primus y'amasantilitiro 50 ihari kandi hose kandi ifise akanovera co kimwe n'ijya Primus y'amasantilitiro 72. Ariko kugira ngo dushobore kunezereza bano bari basanzwe bakunda Primus y'amasantilitiro 72 n'izo ngingo rero zafashwe zo kuduza kwa amafaranga ijana kugira ngo turonke amacupa kwiye nuko buva ejo kumugoroba nuno munsi turi kumwe bariko baragerageza gukwiragira izihari hirya no hino aho dusanzwe dufise amadepo mu gihugu.
Ikinyobwa Primus santilitiro 72 cyadugwije conyene amafaranga ijana kuva kuwa mbere ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka. Kuva kuri uyo munsi caciye gikena aho kibonetse mu gihe cakuwe ku 1,400 gishirwa ku 1,500 amafaranga y'amarundi kigurishwa ku mafaranga renze ayo yashinzwe aho twakibonye bakigurisha 1,600 ahandi naho 1,700 bagasigura ko ari uko babikura kure yaho bacururiza. Ibujumbura Remonzi mana ijwi rya Amerika.
Urakoze rero makuru ya nkuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatanguje umugambi ugusaba imfashanyo ku isi zo kwitaho impunzi z'Abarundi. Iryo shyirahamwe rivuga ko rikeneye amafaranga arenga $391,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kwitaho impunzi zirenga 430,000 muri uyu mwaka w'2018. Ni nkuru tugezwaho n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claven Yonkuru ari Arusha muri Tanzania.
Mu itangazo ryo shirahamwe gitaye impunzi HCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'Abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'Abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Yemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga $391,000,000 z'amadolari ya Amerika na yarenga $1,000,000,000 y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga $400,000,000. Ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe. ibice birenga 85% kw'ijana vyizo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose, hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara, abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 189,000, 44,000 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe mu Buganda hari 440,000, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga 161,000 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terrasse Nayiraja wo mu bushikiranganji bw'intoragati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo gene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano, baze turime twahiye gucaca no kuri turabahumurije. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, aha tubivugisha kuri kuko ubushatsi gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika 300 bavuye imahama, mugabo baza batorotse kugira uyimenye aca kwereka kije papashere iba yaramuhaye. Urumva ko ari kibazo nibareke uko amateka mutaba kongu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no kurenganzira bwiwe niho
umutekano wabo muri tegeko.
Hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga. Murakoze.
Zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwijwe ijya Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke.
Uhunguka ni ugushaka k'umuntu. Yeki na hanene dusaba no kugambira na mbese ukumva igihugu kiratekanye, hanyuma bakatwemerera yuko umuntu ashike mu gihugu icyo yari mu kwa zobishikiramwo. Hariho nk'abantu turi kumenya rugusu baturetse kuri inyigisho y'u Burundi n'ubwo ikintu bakora nyine bashobora kujya gushikiramwo.
Urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino, uko kuntu wewe bakwiyumviriye baba bakwishe, wewe bakwiyumviriye atani iterambere nari ushobora kubakora ahantu urumva nyatadiswe nibyo uno muhisi gagaze kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora.
Na HCR ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka, ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza. Ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye vy'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yongeye kugira ibiganiro na Vice Perezida we Cyril Ramaphosa byatumye benshi bibaza ko yaba ari mu nzira zo kwegura ku butegetsi. Ramaphosa watorewe kuyobora ishyaka riri ku butegetsi ANC mu mpera z'umwaka ushize yasohoye itangazo rivuga ko bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro kandi byubaka na Perezida Zuma. Yavuze ko mu minsi itari ya kure bazabagejeje ku gihugu imyanzuro y'ibyo biganiro. Zuma w'imyaka 75 amaze imyaka 9 ayoboye igihugu, benshi bemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa no gusubiza ubukungu bw'igihugu inyuma. Mu kanya gashize navuganye n'umunyarwanda Joseph Twahirwa amaze igihe muri icyo gihugu akaba atuye mu mujyi wa Cape Town. Natangiye mubaza imvano y'ibibazo Zuma akomeje guhura nabyo.
Iyo witegereje neza usanga ikibazo ari urusobe, ntabwo cyoroshye na gato, gifite amapfundo menshi. Urabona Perezida Mbeki wariho mbere, umwe Zuma yasimbuye, niba mwibuka neza muribuka ko ishyaka rye ANC ryamuhamagaye akavaho atarangije 10. Ibyo byatumye agenda nipfunwe ku buryo niba wibuka neza nawe yari yashatse kwirukana Jacob Zuma wari umwunganiye ari vice president hanyuma ubugombeki yaragiye ariko mu kugenda kwe yagiye akubita agatoki ku kandi nkabankeka ko ari mu bantu nawe bagiye barya runono uriya Jacob Zuma avuga ati nange nza azaza nk'uko navuye ubwo rero umuntu yagukurikira ntabura kubona amakosa rero nk'umuntu wabaye president w'igihugu afite abantu benshi akorana nabo afite abantu bamwemera bafatanyije rero bagiye babona amakosa kandi kuko amakosa arahari fundo rya kabiri urabona uriya muryango witwa BRICS hari China hari Russia hakaba na South Africa na India bashyizeho umuryango nyine wo kwiteza imbere hanyuma bagerageza no gushyiraho banki iyo banki ukabona ko ihangayikishije abantu bagendera kuri Banque Mondiale na IMF abo rero nabo bo kuri iyo block ya IMF na Banque Mondiale biriya bihugu bya West byakaje umurego mu kurwanya ibyo bihugu mvuze fundo rya gatatu ni ruswa yagaragajwe nuriya mudamu Madonsela wari ushinzwe public interest hanyuma uwo Madonsela yakoze raporo avuga ko habaye icyo bise state capture ni ukuvuga ko igihugu mbese cyaguzwe cyangwa se cyafashwe bakavuga ko bari abahinde b'abacuruzi b'abanyemari bitwa ba Guptas ko bakoranje mbese ruswa yabo igiye kurinda muri iki gihugu ndetse berekana ko nta muntu ubona umwanya mu butegetsi bw'igihugu atabanje kubanyura
ikigaragara nuko hagati mu ishyaka barimo kugerageza ko Jacob Zuma yavaho yeguye ibyo biganiro birakomeje hagati ye ndetse na perezida w'ishyaka ANC Cyril Ramaphosa ibyo biganiro murabona hari icyo bizageraho ku buryo yakwegura ku giti cye igihugu kigakomeza nta kibazo kibaye
ndakeka bishoboka kuko burya ishyaka ryabo ni ishyaka ririmo abantu b'inararibonye ku buryo mbese urebye natwe abanyarwanda twari dukwiye kubigiraho bafite maturite politiki ndakeka ko rero uko bigaragara ko bagiye kubona igisubizo vuba ahangaha byaba ari ukukumvisha Jacob Zuma kwegura ntihabe umuvu w'amaraso utemba yaba se ari ukumubwira ati ugumyeho gatoya uretse ko ntabikeka ariko uko bigaragara igisubizo kiri hafi kuboneka
abantu bakwibaza ko n'ubusanzwe yari ari muri manda ye ya nyuma kuki batategereza akayisoza
fondo nakubwiye nyine hari les acteurs hari abantu nakwita les acteurs principaux nyine bari basa nk'abari kwenyegeza umuriro abo bantu rero biragaragara ko bafite imbaraga nyinshi bafite imbaraga bashizemo amafaranga bashizemo imbaraga nyinshi kugira ngo Jacob Zuma atazarangiza manda nawe uburyo bitaboneka nibyo byinshi kandi nibyo bihindura ibintu cyane
hanyuma se ubona ari ingaruka bizagira ku ishyaka riri ku butegetsi ANC mu matora y'umukuru w'igihugu ataha
byanga byakunda bizagira ingaruka nuko andi mashyaka ashobora kuburiraho akavuga ati biragaragara ko mwarimitse umuntu wazanye ruswa mu gihugu ibintu byageze wa Ndabaga none muri kampeni bakavuga ati rwose nyamuna ANC muyiveho nta kishoboye nta kintu kizimizatugeza ibintu nk'ibyo nyine cyangwa se akarishobora kuzabona amajwi menshi kubera nabo bavuga bati dore mwatugaraga ko twanze kuvanaho Zuma none twamuvanyeho bigaragara ko twe rwose dushaka ko igihugu gitera imbere bakumvisha abaturage ko rwose rikiri ishyaka rikomeye ryo kwizera
Joseph Twahirwa umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo kabukurikiranira hafi politike y'icyo gihugu ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha iradijwe rya America
murakoze cyane
Anshuti ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwadukurikiye muri studio ya gatanu hano mu Washington mwari kumwe nanjye Edirwema
na Fidene Yongabo tubashimire rero kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radijwe rya America. Thank you.